VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Cyitse namwe bagenzi turi kumwe ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byo kuri Nosaha. Muri kumwe na Oriane Tangishaka no munsi ni kwa kabiri tariki 22 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2016. Mugume ku radio yanyu.
Akanyamuneza ubwami ndanezerewe ko nshimira bene gihugu biciye mu bashinga amateka n'abakoze amateka bantoye bakanyizera.
Uwo ni Edouard Nduwimana yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'inamashinga amateka hagiye mu mabanga mashasha y'umuhuza w'abarundi igihe yariko ararahije cese muri ayo mabanga. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye. Umuhuza w'abarundi mushasha Edouard Nduwimana yarahiye imbere y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko umuhuza mushasha aje gukorera inyungu z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Bamwagiriza ko igihe yari umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu yaciyemwo ibice imigambwe itavuga rumwe na leta yongera araburabuza amashirahamwe yigenga. Ibindi kuri iyi nkuru Eloge Willy Kaneza.
Moi, honorable Edouard Nduwimana, je jure fidélité au président de la République, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple burundais.
Aha ni mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe ku mugwa mukuru Bujumbura ahakorera inama nshingamateka y'u Burundi. Umuhuza mushasha Edouard Nduwimana ariko arahira imbere ya President Nkurunziza. Mu byo yiyemeje ni kugumya ibanga no kubahiza ibwirizwa nshingiro. Ahejeje kurahira Nduwimana yerekanye umunezero afise.
Akanyamuneza ubwami ndanezerewe ko nshimira bene gihugu biciye mu bashinga amateka n'abakoze amateka bantoye bakanyizera. Nkabemera yuko nzorangura amabanga yanje nk'uko biri mu ibwiriza nshingiro n'ibwirizwa rigenga urwego rwa Ombudsman ufashijwe n'izindi nzego z'igihugu hamwe n'abanyagihugu hamwe n'abo bose bifuza yuko igihugu cogenda neza.
Itorwa rya Edouard Nduwimana mu kibanza cy'umuhuza hari abo ritaguye neza. Muri bo harimo Tassien Sibomana umuvugizi w'umugambwe y'iprono temewe n'ubutegetsi.
Batoye uwo bazi azobafasha gushira mu ngiro ivyo bashatse byose. Si umuntu uvuga ko azohagararira inyungu z'abanyagihugu ataravye iz'umugambwe aturukamo. Ni ukuvuga rero ko atigenga na gatoye. Nivyo bita mu Gifaransa un militant zélé, atazoraba ikindi atari inyungu z'umugambwe wiwe. Akomwe mu Kirundi bati utagira ari nasenga ari isenga, nitumenyere kwisenga, ntiduhave tuzera inzi ngo tuzeye ko ari Edouard azodufasha ivyo yaturenganije. Edouard niwe yaciyemo imice icyo twavuye twita anyakurizasyon y'imigambwe n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki. None ko muri abo bose twavuye tuvuga tuti ko habonetse umuhuza w'ijunja n'ijambo, reka tuje kumwitura turabe ko imigambwe n'amashirahamwe byahohotewe bigacikamo imice ku neza y'umugambwe CNDD-FDD abisubize iteka ryawo. Mwumva wabitumye akiri ubushikiranganji ntara y'agati mu gihugu ubari hazo abisubiza ku murongo.
Musenyeri mukuru wa Diyoseze ya Bujumbura naho hanura umuhuza mushasha kuzuriza bose. Archeveque Evariste Ngoyago yamusaba ko yonywanisha abantu ataravye inyungu za leta yonyene naho yamujeje amabanga muri kahise.
Igikorwa Ombudsman afise umuhuza ni igikorwa gihambaye cyane mu gihugu. Abantu iyo bari hamwe ntibabura ibyo bapfa, ntiyabura utugorane. None Ombudsman yashinzwe kuja aregeranya abantu kugira ngo ntibatate canke ntibatata baronke ingene basubiza hamwe. Tubone akaryo go kwiforiza uyo mushasha ko yarakoze ibikorwa byinshi aserukira leta. Ubu rero agiye guhuza leta n'abandi. Twiteze yuko yoba umuhuza nyine, urumva guhuza ni ce bibiri. Ahuza leta akahuza n'abanyagihugu bafitaniye ingorane n'abaserukira leta hirya no hino. Birashobora guceka abantu ntibumvikane.
Urwego rw'umuhuza rutekanijwe n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi n'amasezerano ya Arusha y'umwaka w'2020 rikomokako. Umuhuza afite ikiringo cy'imyaka 6 kitongerwa. Eloge Willy Kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge Willy Kaneza. Amakuru ku Burundi arabandanya. Abantu 133 bagwiriyemo abakenyezi nibo bakorewe amabi afatiye ku gitsina mu kwezi kwa 10 uno mwaka mu ntara ya Cibitoke. Ibyo biharuro bitangwa n'ikigo kijejwe ngo n'imiryango muri iyo ntara. Idonido muri no nkuru tuyikeza mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga.
Ibiharuro vy'amaba shingiye ku gitsina byo mu kwezi kwa 10 guheze mu ntara cy'ibitoke n'ahari byinshi sumurengera nk'uko bivugwa n'uburongo ikigo kijejwe ingo n'imiryango muri yo ntara Denise Ndumukama avuga ko gituma biboneka ko ivyo biharuro ari byinshi mu kiringo cy'ukwezi kumwe ariko abanya cy'ibitoke kuva hasi gushika hejuru bamaze gutahura ko bategerezwa gushira habona iyo mabi
ibiharuro birabandanya byongerekana n'ivyo ariko nitwaca tuvuga yuko kumbure ariko amabi akogwa cyane gusa muri iminsi ahubwo turibaza yuko ibiharuro igituma turonka byinshi ubu nuko abantu bamaze gutahura kubera inyigisho kubera mahimiriza tugira twibaza yuko abantu batahuye cyane bakabona yuko bikenewe yuko kumwe bakera bahora ubu bitagikenewe ko bahora amabi bayakorewe bakayavuga kugira ngo bashobore gufashwa
ikindi warongo ikigo CDFC mu ntara cy'ibitoka avuga gituma ubu ibiharuro by'abakorewe amabi ashingiye ku gitsina bimenyekana ari uko abayakorewe bamaze kumenya aho bitura
nibaza ko ari naco gituma ubuturo nk'ibiharuro byinshi kuko baramaze kumenya ababafasha kandi bakabitura nukuvuga yuko bizeye ayo ma service de prise en charge naho rero dushaturonka ibiharuro byinshi kumbure kera baricwa no kutamenya bakaguma hariya mu mihani wabo ntibaze kubivuga hanyuma ntibanafashwe nibaza ko ico gituma turonka ibiharuro byinshi gusumba kera
mu ruganda rwabereye kuri no bakabiri ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke abagwitavye bagaragaje ko amabi ashingiye ku gitsina afatiye ku bintu byinshi hari gufata abigeme n'abakenyezi ku nguvu amatati y'amatongo gukumirana n'ibindi icibonekeza nuko abenshi bakora ayo mabi ari abagabo kandi badaheza ngo bahanwe nta zina Yeremia wo muri segiteri munyika kabiri yari yitavye ugo ruganda avuga ko ukudahana arivyo bituma ayo mabi afatiye ku gitsina atagabanuka asaba ko kongerezwe inyigisho ubutungane bugakora akazi kabwo
cyokorwa ni inyigisho zoba nyinshi cyane ku mitumba abo baserukira abandi bakaza ku mitumba dukatumira abakenyezi n'abagabo bakaronka izo nyigisho hariho ibintu bihanini mu butungane usanga bigwiranye by'ibiturire umuntu yafise ikosa akaba afise amafaranga nta kuyaguhana twasaba rero ubutungane abajejwe ubutungane ko bukurikirana cyane kandi kwamenya n'abajya batware bo ku mitumba bariko babikurikirana nabo ko bafise mu ruhara kugira bamenye ugo rubanda rw'uwo muntu ubugenge
ari mu ntara cy'ibitoke mu rugendo rw'igihugu cyose kwirabira uko ivyo agateka k'umukenyezi kifashe icegera cy'urongoye ihuriro ry'abakenyezi yabwijwe rya Amerika ko amabi ashingiye ku gitsina ataragaseseshwa rumuri Minedora Nibaruta avuga ko akwiye kujaho amategeko atomoye agenga abakenyezi kuko aho yaciye hose yasanze ayo mategeko atayahari
mu izo ntara twagiye tugenderamwo twarasanga ibibazo bitari bike ahanini habatubwira yuko abakenyezi cyane cyane usanga atamategeko abagenga icokorwa ni ya mategeko twavuga yuko atameze neza cyane aho bimeze nabi ngira ngo bayakosora hanyuma intwaro abajejo intwaro bakava hasi bakaja barahana makuru ahabaye aho kabikabishye kuko akabigatosekaza igushasha Burundi gatosekaza bene Burundi bigatuma mbere namakungu nababansi b'igihugu bace baronka bafatire bati noneho mu gucacu biracika
abantu 133 nibikigo kijejwe ingo n'imiryango mu ntara cy'ibitoke bakorewe amabi ashingiye ku gitsina ahanini bagizwe n'abakenyezi cyamenye mu kwezi kw'icumi guheze ku rwego rw'intara mu makomine 6 agize iyo ntara komine Rugombo niyitwa Ridarapo muri aya mabashingiye ku gitsina yaharuwemwo abagera kuri 39 bahohotewe mu kwezi kwa 10 guheze ku wa gatanu w'inondwi bitekanijwe ko hazotanguzwa mu ntara cy'ibitoke iminsi 16 yahariwe kugwanya amabashingiye ku gitsina mu ntumbero yo kwitegurira umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ayo mabi mu cy'ibitoke Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste Nzikobanyanka radio ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda impfuvyi zirenga 300 zo mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi zirafise ingorane zitandukanye zo mpfuvyi zahora zifashwa n'ishira hamwe abana Makamba iryo shira hamwe rimenyesha ko ritagifise uburyo bukwiye bwo kubavuza inkuru ya Fidelite ishatse imakamba
ibikoresho byo kwishure si kibazo ingwane kuri bo ihagaze ukuvuzwa abo nabana b'impfuvyi barezwe n'ishira hamwe abana Makamba emerusabe prote numwe muri abo bana barenga 500 bafashwa n'ishira hamwe abana Makamba yabuze abavyeyi akiru yoya mu mwaka w'1998 umunyeshuri umwaka w'9 kuva akiru yoya avuga ko yamye afashwa n'ishira hamwe abana Makamba ubu habigeze muri kino gihe impfuvyi ivuga ko bafasha cyane cyane ibikoresho by'ishuri.
Aha ni ibintu by'ishuri, nta bindi bintu badufasha. Gira hamwe mu bisanzwe rihafasha amakayi, rihafasha amahera y'ukuba ko nyene n'utundi dukenerwa mu gukora ibiharuro.
Abo bana bafashwa n'ishyirahamwe Abana Makamba, bafashizwa mu miryango bavukamwo. Naho muri ano mango wafashwe ibijyanye n'amashuri gusa siko vyanye nk'uko bivugwa na Sibomana Alexandre.
Mu misi yaze baraduha n'ivyo hujya bakatsa kutuvuza niyo tukwaye muga muri misi niba nifyari biherutse mu misi yaze bari baduhayo ubuhaye dutwarana nimo n'ikito tashanga muri abana ni foto y'iwacu rero mu misi mike bacavuga ati yuko amasezerano yafyo yagize nti yahagaze.
Ndashimiye Beatrice Nicege yashurongwe shira hamwe Abana Makamba izongaranze kwivuza nawe nyene arazemeza avuga ko ubiyungunga mu kuvuza abo bana mu gihe amasezerano bari bafitanye n'ibitaro bikuru by'Imakamba yahagaze.
Cyane cyane ingorane duhora duhura n'iyo kuvuza abana, twari twaragize partenariat na hopitale ku buryo hopitale ishobora kuba twakirira tukariha parmo mugabo kubera uburyo bwatubanye buke twashishikaye tugira plaidoyer kugira turabikora abo tubifasha kugira dushobore kuvuza abo bana bige kandi bakomeye. Iyo dufise udufaranga duke y'umwana kiye ngaha tukabaha udufaranga two kujya kwivuza.
Hagati aho naryo shyirahamwe ryungunganya mu kuvuza abo bana ingorane nyamukuru ifise zihagaze ku ndwara y'amaso.
Hama rero ingorane nyamukuru dufise ni ukwivuza amaso kuko bisaba uburyo bwinshi, bisaba kwivuza ahandi, bisaba kugura amarori, habamo itike, habamo uburaro, habamo kwivuza ku muganga bazimbye. Rero urumva n'ubu ndiko ndatera kama bumve ko ari abana b'igihugu, bumve ko ari abana b'intara, ikibazo cy'amaso n'ukuri kiracyatugoye.
Abana Makamba ni imwe mu mashyirahamwe atatu ari mu ntara ya Makamba yitaye imfuvyi. Ishyirahamwe ry'abakristu ryitwa Akape Burundi ryinimesha ko rifise amikoro make yo kuvuza abana rifasha. Habimana Gerard arirongoye asaba kuronswa ikarata ya mituweli kama ikoreshwa n'abanyagihugu babayabaye kugira ngo abana bashobore kuvugwa.
Bisaba amahera menshi, dutegereza gutanga 3,300 byo kugura ikarata ya kama. Hama ibyo 3,300 kubana nk'200 barenga ntibyorashe kugira ngo dushobore guca tubironka natwe tutagira abashigikishira hamwe. Dusaba ko leta yashobora guha abana abantu babikora udukarata kugira bashobore kwivuza.
Robert w'intara ya Makamba Gadi Niyukuri yabwiye ijwi ry'Amerika ko mu ntara arongoye izo karata zimaze gutangwa kuri bantu nikora.
Naba nkibuza amateka bw'igihugu ashoboye guterera mu ntara ya Makamba kwereza abantu nikora karata ashika 2,200 mu ntara yose ya Makamba. Muri abo bantu nikora ni imfuvyi zarimo, bibonekana yuko ari imfuvyi tibagiwe bimwe dufasha abo nyene barimo.
Abana b'imfuvyi baba 4,000 nabo bafashirizwa mashyirahamwe nka FVS Abana Makamba hamwe na CAP Burundi ibujumbura fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo,
twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Inyuma yuko umukandida Donald Trump yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 8 z'uku kwezi kwa 11 uwo mwaka wa 2016, imfashanyo n'imigambi ya Amerika mu karere ka Afrika byoba bizobandanya nk'uko byari canke ibintu bizohinduka ku ntwaro yiwe. Imigambi nka AGOA, PEPFAR na Power Africa Initiative n'imigambi ifitiye akamaro kaboneka akarere ka Afrika. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye n'umushingantahe Zeno Nicayenzi, umuhinga mpanuzwa jambo ku bibazo vyerekeye ubutunzi n'iterambere. Bavuze ku vyerekeye kazoza k'imfashanyo n'imigambi ya Amerika mu karere ka Afrika na cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini ku ntwaro yimirije ya Perezida Donald Trump. Zeno ni Chenzi hatangura avuga icyo umugambi wa AGOA werekeye. Tubatega amatwi.
Uwo mugambi wa AGOA ni umugambi mwiza wari werekeye ko Abanyafrika bokoroherezwa. Baracyari nyuma, nibo bari nyuma y'ibindi bihugu, none Amerika yagira iti tuborohereze, bisununure, barondere ibidandazwa babishore iwacu atacyo turinze kubasaba na gitoyi cyerekeye umusoro ngaha ibyo bidandazwa byinjiye. Ibyo byari byiza, wari umugambi mwiza, wari umugambi w'ugufasha. Ariko murabona ivyabaye, Burundi bwavuye buhagarikwa kandi bwahagaritswe ejo bundi na President Obama, abuhagarika atabwanse, abuhagarika yatuburiye, abuhagarika kugira ngo aduhe impanuro bene wacu ihanure. Reka kwama muri nyuma, reka kwama muragatinya shengero, reka kwama musega, ni mwisununure murafise ivyangombwa, gira intwaro nziza nkanje ndabirako ndumwirabure ndeje igihugu cigihangange gira nkanje namwe.
Umugambi nawo wa PEFA urafasha kwisi na Afrika irimwo ni bihugu byacu byo mu karere k'ibiyaga binini kubijanye n'amagara y'abantu mu kugwanya ingwara nka sida n'igituntu hamwe na malaria. Kuri uyu mugambi abatawuzi wa Power Africa Initiative kugerageza kongereza umuyaga nkuba washizweho na Obama mu mwaka wa 2013 mubona gute muri make?
Uwo ni umugambi wibanze rwose, niryo shingiro. Umuyaga nkuba niryo shingiro ry'iterambere, kuko imashini ari ndoya ari nini nyinshi ubu nta mashini zigitemberezwa n'ikindi kintu atari umuyaga nkuba. Nuko nicyo gituma yiyumviriye ati jewe mfasha aba bantu kugira ngo dufashanye gushinga umushinge. Intango ikivi kigira intango, umurimyi mwiza agira intango. Ndabasabe Abanyafurika tuje inama bashinge umushinge w'umuyaga nkuba hose, ibihumbi 30 vya megawati n'ibintu bikomeye cyane, bavyemere ndabafashe nabo bamfashe kugira ndabafashe. N'umugambi mwiza nkora mutima kandi nitegeko kumuntu wese agira ati jewe ngomba gutera imbere. Yaduhanuye neza kandi ubwa kabiri.
Kubyerekeye umugambi wa AGOA warongerejwe ikiringo cyawo, Obama yarongereje ikiringo cyawo gushika mu mwaka wa 2025. Yamara nk'iyi migambi yindi ya PEFA cyane cyane no Power Africa Initiative hamwe n'iyindi migambi isanzwe ikorera muri Afrika ya Amerika nka za USAID zirafise ama projet menshi za Peace Corps n'ibindi. Mwitegereje ibintu umukandida akiri umukandida ubu yaratowe Donald Trump kuzoba umukuru w'igihugu azoba yimirije azokwimikwa ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2017. Mubona iyo migambi zobandanya canke mubona kumbure kubera aciyamamaza yavuga ko azokuraho amafaranga abona kumenga ngo arasesagurwa agashira imbere Amerika, avuga ko azoshira imbere Amerika, Amerika izoza imbere ya byose. Mubona iyo migambi izobandanya canke hari impungenge?
Impungenge ntizobura, tubonye ivyo yavuze aciyamamaza, tubonye ivyo ariko aramenyesha n'ubu, turafise akoba ko kumbure azohava akurikiza ivyo yavuze mu gihe ariko ariyamamaza. Ariko data wanje Barack Obama yarabwiye amakunga ati yemwe ati kumbure azohava acunya agire imvugo yoroshe umugambi wiwe azokurikiza ntawuhuze cyane n'ivyo yavuze yakiyamamaza ati ngira ngo twovyizera. Ego niko Mugabo na Obama yavuze ati ngira ngo twovyizera ntitubizi neza. Reka rero yarongeye konya kugira amahoro aravuga ati erega nta muntu numwe ku isi agerageza kugusenya byose yabisubiriye umuntu azogerageza gusenya byose byo twubatse ntazoba ariko arakurikiza ineza ya Amerika kandi ngira ntiyamubeshe. Yego,
tubandanye iki kiganiro muri sanga kuri radio Ijwi rya Amerika. Kubari ko baratwumviriza hari abaduteye akamo, dutangurire kuri Sylvestre. Sylvestre, uratwumva?
Ndabumva cyane, ndi ku murongo.
Murafise ikibazo cyangwa icyumviro muterera?
Icyumviro nterera kuri perezida mushasha wa Amerika, ndibaza yuko perezida wa Amerika n'ukuri kwiyamamaza umuntu yari kwiyamamaza aravuga imigambi azorangura, kandi iyo migambi abayikora ariyamamazamo ni migambi abanyagihugu bishimiye, kuko igihe bayishimira ni igihe bamutora bakamuha amajwi agatsinda uwo yari wari imbere bashimagiza ko ari wazotsinda, akaba ari wazoronka icyo kibanza hama na bakakironka. Kwinda kwiyamamaza kwiwe bashatse ko Amerika ihinduka ikaba nshasha, kuko barabonye abari ko baratwara Amerika muri icyo gihe ko atacyo babashyigikiye, ko ariko ujya yiyamamaza vuga ry'amajambo ateye ubwoba abantu batinya baramwemeye kabisa baramuha amajwi aratsinda bike mutungane nta busuma bwaciyemo. None nakomeze ku ijambo ryiwe kuko abanyagihugu bararishimye, ahindure Amerika ibe Amerika nshasha na Afrika ayihindure ihindure imico yari isanga mu cyumviro cyanjye n'icyo.
Urakoze, turagushimiye. Dufise uyundi ari ku murongo, Usen. Usen, uratwumva?
Ndabumva.
Murafise icyumviro cyangwa ikibazo?
Icyumviro nari mfise. Mfise kuba ku perezida Donald Trump aheruka gutorwa, kuko ubu ibihugu bya Afurika byinshi dufatiye nko ku Burundi bwacu kuva bugarara bukava mu muganda wagowa twarabonye ko hari cyahindutse. Nubwo hova ijya yindi migambi twabonye yahora ifashwa na USAID na PESE, turabona yuko ibihugu bikiri mu nzira y'amaza bya mbere boba tugize ingorane. Nashaka mbaze uwo muhinga mbega mu gihe yoramuka akasi iyo migenderanire u Burundi mubona atangorane twogira ko tubona yamaze no gukata mu kumbuga ngurukana bumenyi twabonye yuko hariho ibihugu bya Pacific yamaze gukata indandazwa zawo. Je numva afite ubwoba kabisa hamwe yo bishira mu ngiro, nashaka mbaze uwo muntu azinzi ko yo gerageza ko mwishyu.
Umushinga ntaheze no mwishyura?
Ego cyane, nashindakengurukiye uwo mushinga ntahabajije icyo kibazo. Ni cyiza rwose kandi ni ikibazo gikomeye. Mbega mu gihe twokwikura iyo mfashanyo Amerika yahora iduha muri yagowa akarorero no mu yindi migambi, kuko byose birafatanye nk'uko abivuze kandi arabizi uwo muntu abivuze neza, mu gihe iyo mfashanyo itodushikira kubera twebwe kubera amakosa yacu kubera ibyo tudakurikiza badusaba nabo ntawugufasha atakintu nawe agusavye. Mugihe tutokurikiza ivyo abandi badufashe kugira ngo badufashe tuba turiko turiyima twebwe nyine tuba turiko turifungana, kandi si vyiza kuko dufise uburyo buke, kuko dufise amasumiro make cyane. Uretse ikawa, uretse akayi, ni ikawa yaragabanutse cyane. Jewe nagira ntikumbure Uburundi buzava bwisubira ko buhingure ikawa ku buryo tuyishora kuva i Bujumbura gushika Washington ikagenda mu ndege, kandi birashoboka uko benshi barabigira ivyo bintu nagira nti nivyo bigiye gushika agogwa izobidufasha maze tuzimbirwe kwihingura gusa ibujumbura muri ihinguriro hanyuma mbona ntibikunze noneho twongera ikosa murindi dutangura gutukana na bose arabagenzi turabikura araba abadukunda buhoro buhoro turabikura ubu turi mu karere ibyo si byiza ibyo si byiza kwikura mwishira hamwe ishira hamwe rifisa kamaro akamaro kenshi kuja mu bandi kugira ijambo ugashikiriza ijambo impanuro yawe bakayakira bakayihinyanyura nawe bakaguha iyindi mpanuro twari dukwiye kwihanura tugasubira mu nzira nziza aho bagira bati reka tubafashe kuko bariko barifashe bariko barababandu nk'abandi ubu siyo nzira turimo
murakoze uyu ndi dufise ku murongo ni bucumi bucumi uratwumva
ndabumva
uhamagaye uri he
ndi ahantu bita ikirembe bururi
mu Burundi
ego mu Burundi
mufise icyumviro canke ikibazo
yewe ni kibazo nashaka mu manze mu ndamukize umutumire kwanza
arabumva
ndakumva nshuti yanjye
ego murakoze uyo mutama ndazi ko ari incabwenge nashaka ndamubaze none ko Donald Trump ariwe yatsinze kandi migambi yiwe nka minsi twayumvise akaba yemeye kuduha ikiganiro kandi tukaba tuzi ko ari incabwenge yoshobora kuduha icyumviro ku byerekeye imigambi ya Amerika n'ibyo Donald Trump yiyamamaje avuga hanyuma je nashaka kuvuga kandi nk'intererano n'ukuri hamwe yobandanya adufasha agasubira gutanga ijya bintu bijyanye na Agowa mbona yuko byari bifashije Abarundi kuko ubu ihera ry'u Burundi ryarataye agaciro kandi n'ibintu bisigaye bigiye ubu Abarundi turi mu bukene ntangere urakoze
murakoze reka bishure zeno
urakoze mushinga ntahe bucumi ndagukengurukiye kuri icyo kibazo ubajije kandi ndumva ko uri umuntu rwose yifuriza ineza igihugu cyacu ibi Trump yavuze niko yaratowe niko amajwi yaronse aramukwiye niko yaratsinze uwo bahiganwa Hillary Clinton ariko rero ibibazo biriho muri Amerika ibibazo biriho mu Burundi mbega twebwe Abarundi twizeye iki kuri Trump twizeye iki muri uyu mugambi wa Agowa twahagaritswemo na Obama naho nyene ashaka kutubwira ati mwebwe ja mu nzira nziza murantera isoni erega barambaza niba tuvukana bikananira kwishura ja mu nzira nziza museneza musena abandi none rero umugambi ukudukura mu bukene Agowa wari mwiza ubu rero ni tuvibuzimu tujibundu utwo dufise twifatemwo neza tudandaze dushore baraturindiriye kandi n'ibintu bishoboka ariko tubanze dukosora amakosa turimwo arya makosa Obama yatwagiriza ati mwabene wacu ntabara reka kwiteza isoni reka kwikura mu makungu reka gusa n'abantu bataribo bilja a tuvyumve sukutwanga no kuduhanura yatugiriye neza yo mpanuro janaje no iba kandi nkikawa ni cyayi nibindi nagira nsubire kubabwira ngo ko nabivuze ejo bundi ndababwira ko ngaha muri Canada ivyo bijumbu mubona ivyo bijumbu bitaronze n'ukuronga abandi barabishora muri Canada kurya bitaronze n'ukurongwa
uyu aramushinga ntahe zeno nicaye nzi yari kavugana na mugenzi wacu Fidele Niyongabo kubijanye n'ama programme ya Amerika ashobora kuzobandanya cyangwa atashobora kuzobandanya mu ntwaro ya Donald Trump aheruka gutsinda amatora hano muri Amerika ni naho duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka hano ku radio Ijwi rya Amerika Tubibutse ko ayandi makuru n'ibiganiro mushobora kuyaronka kuri site yacu ya internet. Adresse yacu ni wezitatu@radioyacu.voa.com. Kuri Facebook no kuri Twitter naho nyene niho turi. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Mwakoze kudutega amatwi. Mubandanye mukurikirana ibiganiro n'amakuru hano kuri Radio Ijwi rya Amerika. Murakoze.